nibikira urukurukuru ahubwo inkuru ni yukuri wahoza twara Burundi perezida Peter Buyoya yaratanze imihoho mu kibanza cy'intumwa idasanzwe gishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel no mu gihugu cya Mali amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'umwe mu bamwegereye yagize ati ego nivyo perezida Buyoya yaratanze imihoho itariki ndwizwe ku kwezi kw'11 yaciye ashikiriza ikete ibiro bikuru bya Union Africaine inyuma y'iminsi 4 canke 5 ibyo biro bikuru by'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byaciye bimuha inyishu ko byemeye gutanga imihoho kwiwe icyo bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko n'ubu akiri muri icyo kibanza kuko atawundi aramusubirira yagize ati nye n'icyubahiro Buyoya n'ubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za Union Africaine ibiro bikuru byamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabaye abaye icyo bita assurereza faire courante nawe yaravyemeye ubundi mukozi w'umunyacubahiro mu ishami ry'ubumwe bwa Afrika yari yatangarije ijwi rya Amerika ko perezida Buyoya yatanze ikete ryo gutanga imihoho haraheze indwi imwe gusa atubwira ko atibuka neza itarike perezida Peter Buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho ariko ntitwashoboye kumuronka n'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabyishura icyo bikoze bamwe mu bashingwamanza biwe batubwiye ko inkuru ari ukuri gusa ko wenyine ubwiwe ariwe azovyivugira mu minsi iza mu maradiyo n'ibinyamakuru amasoko yacu yatubwiye ko perezida Buyoya yatwaye Uburundi mu biringo bibiri birimwo ikiringo mfata kibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa Afrika kubera Burundi buri mu bihugu bigize uwo muryango nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye uwo muryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'icyo gihugu ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko Major Peter Buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu ihirikwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi 1987 yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa igandagurwa ry'uwamusubiriye perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi 1993 mu rugo rubanza ubutungane bw'u Burundi buheruka kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze kw'icumi cyo kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri icyo gihe icyo bikoze nk'uko byemezwa n'umwe mu bacungwamanza biwe urubanza ntirurahera perezida Buyoya yarunguruje cyo kimwe n'abandi batangiye dosiye kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu harimo n'amasentare mpuzamakungu nk'uko abo bacungwamanza babivuga ikindi cyamuteye makenga nk'uko amakuru dufite avyemeza nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nk'uko byagendeye umusirikare wo ku rwego rwo hejuru yahora mu bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa Afrika aturuka mu gihugu cya Ethiopia yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushyigikira abagwanya leta mu ntara ya Tigre muri uku kwezi nyene naho biruko ayo makuru avuga ko Musa Faki Mahamat atwara ubumwe bwa Afrika n'inzego z'uwo muryango buba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya perezida Buyoya kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ingingo yizwe neza kandi yitondewe icyo bise decision mûrie amakuru ya mbere yavuga ko perezida Buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Bufaransa nacyo kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa bya politiki yamara isoko ryacu gize 100% ryatwemereye ko Buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu cya Mali kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye igihugu cya Mali na karere ka Sahel ni gice Peter Buyoya w'imyaka 71 amenyereye kuko yarahamaze imyaka 8 ahakorera nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika yaragize n'uruhare rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile Major Peter Buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri icyo kibanza inyuma y'indyane za politike zadutse mu mwaka w'2015 aho nyakwigendera perezida Peter Nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko giciye kubiri n'ibwirizwa shingiro imbere yaho gato Buyoya n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibarabana y'ingwe kuko mu mwaka w'2014 igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Icyo gihe iradiyo y'Abafaransa RFI yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango, kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'1987 gushika muri 1993 akagaruka ku butegetsi mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2003 hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Major Petero Buyoya yishuye ati igikuru singe umuntu ashika ku butegetsi, ahubwo n'icamarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hamwe n'ingene burekura. Jewe nafashe igihugu kabiri atamarasa sesetse, nsubiza ubutegetsi neza atamarasa sesetse, nemere vyavuye mu matora, nongera nemere vyavuye mu masezerano ya Arusha, ndakinjura mu mahoro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.